imwumviriza ni radio izwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni Fidene Yongabo abaramutsa genzi wacu RS Bigirimana dushikiriza makuru yo hijya no hino ku isi
maramutse Fidele amakuru yo hijya no hino ku isi turayahera muri Ethiopia ishyiramwe mpuzamakungu oni ryavuze ejo ku munsi wa gatatu ko Ethiopia yafunze abashoferi 72 b'amakamyo atwara imfashanyo z'abagira neza mu buraruko bw'icyo gihugu. Aya makuru yaje akurikira yandi oni yavuze ko abakozi bayo bahagaritswe ku mugwa mukuru Addis Ababa, ibisa n'uko bigiye kongereza icyuka kibi hagati ya oni hamwe na leta ya Ethiopia. Ninyuma y'ingingo yo mu kwezi kw'icyenda Ethiopia yafashe yo kwirukana mu gihugu abakozi indwi ba oni bo ku rwego rwo hejuru bagirijwe ko bivanze mu by'icyo gihugu. Umuvugizi wa oni yavuze ko abashoferi bafashwe bakorera ishyirahamwe ryita ku bifungurwa pamu mu ntara ya Afar kwibarabara rimwe rudende rigana mu ntara ya Tigre. Stéphane Dujarric avugira oni yavuze ko bariko barasaba ko abo bakozi barekurwa. Ubwoko bwabo badereva bafunzwe ntiburashigwa habona, ariko muri kahise oni yakunze guhubuzi abashoferi bo mu bwoko bw'abatigreya batwara amakamyo y'ibifungurwa n'izindi mfashanyo muri Tigre. Abashingwa manza muri Ethiopia bavuga ko ifungwa ryabo rikurikiye ingingo y'ubutegetsi bwa Ethiopia yo gufata abo bose bakekwa gufasha abakora iterabwoba hatarinze gutangwa umutahe wo kuba hagarika. Ku mugabane wa Buraya bayimukira baharugwa mu majana baratabawe mu bwato bwo kuroba barimwo bwari bwibiye mu mazi nk'uko byavuzwe n'abasirikare b'Ubutaliyano bacungera imbibe z'amazi ejo ku munsi wa gatatu. Abasirikare bacungira izo mbibe bavuga ko batabaye abimukira 396 mu mazi ku kivugo cya Pozzallo mu manuko bushira ubuseruko bw'izinga rya Sicile. Haruhande yabo batabawe abandi bimukira 36 bari bamaze indwi irenga mu mazi mu bwato bw'ishyirahamwe ry'abagira neza baremerewe kwinjira muri iryo zinga rya Sicile mu Taliyano. Abimukira b'Abanyafuganistani hafi 5,000 nibo binjira muri Irani buri munsi nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe ry'abagira neza ryo muri Norvege, Conseil Norvégien pour les Réfugiés, CNR. Iri shyirahamwe rivuga ko ibi bitigiri byitezwe ko byiyongera mu gihe ibihe by'imbeho myinshi byegereje. Umunyamabanga mukuru waryo Jan Egeland yabivuze inyuma y'urugendo yaherukamwo ku rubibe rwa Irani mu manuko bushira ubuseruko. Mu makuru y'amagara y'abantu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryashyikirije ko akarere ka Buraya kongeye gufata iya mbere mu makungu mu bitigiri by'abandura bashasha umugero wa COVID-19 hamwe n'abo uhitana. OMS ivuga ko ibitigiri by'abandura bashasha byaduze gushika ku bice 70% mu ndwi iheze, kandi ko n'abafa biyongereye ku bice 10% ku mugabane wa Buraya. Kuri uwo mugera nyine hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ihinguriro ry'imiti ryaha muri Amerika Merck ryariyemeje ko ibinini byo kuvura COVID-19 ririko rirakora bizoshika ku bihugu bitunze hamwe n'ibikenye ku mwanya umwe. Ibi byatangajwe na Paul Shepard, umuyobozi mukuru ajejwe ibya politike y'iryo hinguriro ry'imiti Merck. Ni mu gihe incancu ziriho iki gihe zidashika ku bihugu bikenye ugereranije n'izimaze guterwa abantu mu bihugu bitunze. Ubwongereza mu ndwi iheze bwabaye igihugu cya mbere cyemeje ibyo binini Molnupiravir gukoreshwa muri icyo gihugu. Mu igeragezwa ryakozwe byaragaragaye ko icyo kinini cyatumye abinjira ibitaro kubera COVID-19 bagabanuka ku bice 50% mu bantu bashasha banduye. Bavuga ko basanze kandi atabasubira kwicwa n'uwo mugera. Irindi hinguriro ry'imiti ry'Abanyamerika Pfizer naryo nyine ryatangaje ko ibyavuye mu bushakashatsi bwaryo ku kindi kinini cya COVID-19 cyitwa Paxlovid ririko rirahingura bitanga icyizere cyiza.
Bigirimana, urakoze kudushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi. Ikoraniro kwihindagurika ry'ibihe mu gisagara cha Glasgow muri Ecosse ririko ritera risozera ibikorwa byaryo. Ririko ritunganya integuro y'ugwandiko isaba ibihugu kwihutisha gushira mu ngiro imigambi yo kugabanya imyuka mibi igiramira ibidukikije mu mwaka wa 2022.
Guro mu bisanzwe ntaho itandukaniye n'izindi nteguro zarije imbere y'integuro y'uno munsi. Uri kuraraba uko bama bigenza urabona yuko atakintu kinini kigiye gushikwako.
Uyo ni Professor Désiré Ruragaragaza avuga ku nteguro y'ugo rwandiko. Abajejwe intwaro n'umutekano muri komine Matongo y'intara ya Kayanza iri mu buraruko bw'u Burundi bemeza ko abantu babiri bitwaje inkoho bishwe ku munsi wa kabiri. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abakorera mu gisata kijeje gutahukana impunzi mu Burundi bazindukiye ejo kwa gatatu mu makambi ya Rusenda na Mulongwe ari mu buseruko bwa Kongo gusaba abarundi bayabamwe gutahuka. Vedaste Ngabo yadukwirikiraniye iyi nkuru.
Abakozi bane ba ministeri y'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano ndetse n'iterambere rusange mu Burundi kuvejo bari mu ruzinduko mu nkambi ya Rusenda na Mulongwe. N'uruzinduko ruri mu rwego rwo gukangurira impunzi z'abarundi zahungiye muri izo nkambi gutahuka mu gihugu cy'amavuko kuko kirimo amahoro. Zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Rusenda zari zimaze iminsi zifuza gutahukanwa zirashima leta Burundi yaje kuzikangurira guhunguka.
Nukuri icyambere twamaze tukavuga turashimira Imana kandi tugashimira na leta yacu Burundi kubona yaturungikiye indongozi ziza kuturaba. Ukora dyuko twahora hari habahora bahunguka kubushake bwabo abandi bagatinya bakavuga ati jetse no hunguka narabona inzego zivuye mu Burundi zize kutubwira ngo dutahe noneho ko badushikiye kuza kutubwira ko dutahe iwacu kwa amahoro tugoma dutangure kwiyandikisha dutahe kuko na muntu akwiriye kuguma mu buhungiro kuko abantu bose umuntu wese afisi yaza turuka umwe wese afisi wabo ko nyene nawo guma mu gihugu atavukiyemo.
Kubw'Imana Claude numwe muri izi mpunzi zi muri inkambi zivuga yuko nubwo bazikangurira gutahukanwa igihe kitaragera kuko batahukanwa bitewe n'uko umutekano ndetse no kutubahiriza uburenganzira bwa muntu bikigaragara mu gihugu cy'u Burundi.
Twebwe twakiriye ubu butumwa twabonye uko menga kwari kudukina ku mubyimba nyuma yo kuba twakira amakuru aturutse mu Burundi inkuru zivuga ko hirya no hino mu gihugu hagitogwa ibiziga kandi bagiye gukurikirana bagasangana ibiziga by'abantu batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Kubw'ibyo rero twebwe nk'impunzi tubona ko hatari bwagere ko n'abanyepolitiki basanzwe batavuga rumwe nabo bakiri hanze ntibarigira bagira ibiganiro kugira ngo basubire mu gihugu.
Usibye iki kibazo cy'umutekano muke utuma bamwe muri aba barundi batifuza gutahuka, hari nabandi bavuga yuko bafite ikibazo cyabo bahitira baramutse batahutse.
Ego turi mu gihugu tutavukiyemo ariko nawe turi mu gihugu tutavukiyemo ntabwo dupanze turi mu kazi nagani gatoyi nagahema gatoyi mugabo ntitupanze namuntu twiruka ko ngo kwezi kwaheze ngo riha. Ese mu gihugu cy'u Burundi twashika tuzoshikira he tuzobahe bado doma parcela tubemo. Ego twumvise ko bavuga ngo badutanga ibisakazo mbega tuzogenda gusakara mu ishamba cyangwa tuzogenda gusakara mu ibarabara mu bintu byatumye tutiyumviramo icyo kibo icyo kimviro batunzaniye nibyo birimo.
Bimenye Imana Nestori ushinzwe gutahukana impunzi mu gihugu cy'u Burundi yamaze impungenge aba barundi bamaze imyaka igera kuri 6 mu buhungiro batinya guhunguka.
Turazi cyatumye muhunga kubgacu turabona ko ataka igiharu abavyemera cyo kimwe nanje nibane muri mwebwe ntanu twebwe tuhaba twebwe tubibayemo twagomba tubatangari uwahunzi ntambara nta ntambara igihari mu Burundi uwahunzi byo guhigana bya moko nta byo guhigana bya moko igihari mu uwahunze abatora kuko turabizi muri kahise ku Burundi amatora yimirije hamye habaku uwahunzi byo amatora yarahije
nubwo biruko. Umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu Rusenda Jimmy Bishemeye hari cyo asabiza intumwa za leta y'u Burundi zaje kubakangurira guhunguka.
Turifuza cyane n'ababyoshoboka twemerere muri twebwe agire bakeya abatatu batanu bangahe bazohashike hariya hakurya mu Burundi hanyuma nabo batuzanire iyo nkuru mwatuzaniye batumenyeshe bati nibyo kuri wagenzuye mu Burundi twasanze ari sawa.
Uyu munsi aba bakozi ba leta y'u Burundi biriwe mu nkambi ya Murongwe gukangurira impunzi nazo zaho gutahuka. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habariwe impunzi z'abarundi zigera ku 44 Vedaste Gabo kugaradijwe ijya America mu rusenda mutara kivuye
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi bijwe ijya America Muntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva Kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Abajejwe intwaro n'umutekano muri komine Matongo y'intara ya Kayanza iri mu buraruko bw'u Burundi bemeza ko abantu babiri bavugwa ko bari bitwaje ingoho bishwe ku munsi wa kabiri ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirika neza ari i Nairobi muri Kenya
Abishwe n'abantu bizina gabo gusa ku mafoto yatemberejwe ku mbuga nkoranyambaga byabonekaga ko bakiri bato musitanteri wa komine Matongo yemeje ko ari abantu babiri bishwe n'inzego zijejwe umutekano wundi arakomereka ariko nsabyumva ariko yatubwiye ko atamajwi canke ibindi bibazo bari butwishyure ko bavuga ko ari umuvugizi w'ubushikanganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano ari bugire byinshi atangaza cyenkurikiye nawe nyene kwabaye nkuko yashinze gucisha make Mutumwa bugufi yarungikiye amenyesha makuru bwanditse muri rwiki Faransa yagize ati hasambwa karwiki iterabwoba muri aka gatondo Matongo mu ntara ya Kayanza bihevye abiri baricwa umwe arakomereka cyane uwundi nawe yongera arafatwa umwe mu bajejwe intwaro n'umupolisi bakomerekejwe na grenade yatewe nako karwi igihe habugukozanya ko Uramatari wa Kayanza Colonel Hamikisha hayo azwi kandi yafatwa nk'umwe mu bategetsi batimana makuru nawe nyene nta kintu kinini yashikirije muri make yabwiye bagenzi bacu bakorera mu raruko bw'igihugu ko abishwe bariko bagomba guhungabanya umutekano kandi bari basanzwe baronderwa kuva ku munsi w'Imana uheze yongeye ko bazananye ku ruhande rw'ishamba cimeza rya Kibira igice kitari gito c'intara ya Kayanza cegamiye harimo na Matongo Colonel Chichahayo yahamagariye abanyagihugu kugumiza umutima mu nda ariko bakarikanura bakarya kara komite zijejwe umutekano mu gihe cyose bagize icyo bikeka umunyagihugu atashimye ku mwidondoro w'umenyekana yavuze uko byagenze n'ubaho mu gace yabo bantu biciwemo kazwi nko mu kigwati
hariho umugabo umwe abangaha mu kigwati yarazindutse mu mirima baca barahura bane nyine ngo nta nko bari bafise ngo baca mubatsango hatukize ngo ni hehe baca kuma bamanuka baza mu kigwati ko bagomba bashike nyine nawe umugabo uko nyine acarabwira bari mu kigwati ki baba turababonye ngaba ayi chef de zone sharavyuka hitana mu police bari bari kumwe ngo nyine bashize amaboko hejuru babiri undi umwe nawe yarafise grenade caza kwikura mu kuguru aca arayibateye n'abasirikare bari ku position nyine nga bari bamaze gushika hepfo baca bararasa bo batatu bose babara mugabo babiri no bace bapfa
yongera ko kuwafashwe yari yemereye kwerekana inzego z'umutekano n'abajejwe intwaro aho banyegeje inkoho ariko basatse barabura
umwe rero muri abo niwe batarashe bace bafatisha intoki hanyuma niwe ariko arabatsembagiza ngo agiye kubereka iyo banyegeje inkoho n'ibiki mugabo ntazobazanye busa batsanye makoti ngo aho baraye niyo bace bazanye nyamakoti bari bafise
uruhande rw'ishamba cimeza rya Kibira buramatari bakayanza yavuze ko abo bishwe n'abagenzi babo bari bazananye rwegereye komine Bukeye iri mu ntara ya Muranza hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi Komisi ya gatanu ni ya gatandatu umuntu uheze abantu bitwaje ibirwanisho baturutse muri ico kibira nyene batanye mu mitwe n'abasirikare b'igihugu babiri barishwe hafatwa inkozi zari nke amazasu n'ibindi bikoresho birimwo ibitanga umunyaga nkuba uturutse ku mishwara ya izuba nkuko twavyemerewe n'umukuru wa zone Rwansinda ahabereye uko gutana mu mitwe Venanzo Kira anavuga ko atazumurwa bateye begamiye mu ntango z'ukwezi kw'icumi guheze muri ako gace nyene ka Kibira ahitwa busangana muri komine Bukeye haguye umusirikare w'ipete rya Colonel n'umwe mu bamucungerera ubuzima mu gihe bahura n'akarwi k'abantu bitwaje ibirwanisho bariko barakizura umupfakazi yikekwa gukorana nako yarahagaritswe kugeza ubu nta murwi yitiriye ibitero ariko ishamba rya Kibira ririmo imirwi myinshi y'abantu bitwaje ibirwanisho yama yakoze ibitero mu mihana yihegereye cyane cyane mu ntara za Cibitoke na Bubanza mu buraruko bw'uburengero hamwe na Kayanza na Muranza muri iyo harimo y'abanyarwanda nk'uko vyemezwa n'abajeje intwaro hamwe n'inzego z'umutekano mbere bamwe muheruka gufatirwa muri iryo shamba igisirikare cy'u Burundi cyashikirije cy'u Rwanda kwa 19 ukwezi guheze bikaba byavuzwe ko ari abarwanyi b'umuhari FLN umwe mu irwanya leta y'u Rwanda Murundi mushikiza manza akizigenza wa Republika mu mizi heze yagirije bamwe mu banyepolitike na mu mashirahamwe yigenga ko bari nyuma y'ibitero byagiye byibonekeza hirya no hino mu gihugu abigereranya n'iterabwoba. Sivesa Nyandwi yemeje ko ubutungane bwamaze kubasohorera imitahe mpuzamakungu. Eloje uri kaneza Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ikoraniro kwihindagurika ry'ibihe mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse riko ritera risozera ibikorwa byaryo. Integuro y'ugwandiko rwari muri iryo koraniro rwasabye jo kuwa gatatu ibihugu kwihutisha gushyira mu ngiro imigambi yo kugabanya imyuka mibi igiramira ibidukikije mu mwaka w'2022, imyaka itatu imbere y'igihe cyari cyategekanijwe imbere yaho. Ni nyuma y'uko ibiharuro byerekanye ko kudatuma ubushuhe burenga degre imwe n'igice Celsius biri kure nk'ukwezi. Bavuganye na Professor Desire ruragaragaza yigisha ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe hamwe no guhangana n'ibiza ritera kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian muri Ecosse ahariko habera iryo koraniro. Aravuga icyo yibaza ku nteguro y'ubwo rwandiko.
Integuro mu bisanzwe ntaho itandukaniye n'izindi nteguro zarije imbere y'integuro y'uno munsi. Uri kuraraba uko bama babigenza urabona yuko atakintu kinini kigiye gushikwako. Impamvu nuko ibihugu byinshi ubu bimaze kumererwa nabi bikeneye imfashanyo yihuta yo guhangana n'ibi biza biguma bitera bishikira ibyo bihugu kubera ihindagurika ry'ibihe. Uri kuraraba rero ugasanga nk'uko nabishikirije mu ndwi heze ugasanga amafaranga ntibashaka kuyatanga zijya miliyaridi zijyanye n'ibi by'ihindagurika ry'ibihe. Miliyaridi ijana ku mwaka nta gihugu na kimwe gishaka kuyatanga. Turetse ibyo, uri kuraraba imvugo bakoresha muri iyi nteguro yabaye bazohava bashyira ko n'imikono yabo usanga imvugo yonyine nayo nyine ari imvugo umengo ni imvugo ya politiki gusa, imvugo ataco igamije gushikako. Turarindiriye turabe turabe bazokinda bagashikako ku rwandiko rwa nyuma.
Muri icyo gihe ingaruka ziguma zibonekeza cyane cyane mu bihugu bidafite n'uburyo bwo guhangana navyo ziryo hindagurika ry'ibihe biciye mu bintu by'imyuzure, ibintu by'ibihuhusi, uruzuba. Ubwo rwandiko ari ikintu mwiteze naho gusohoka bagashira ku mikono ko ari ikintu ngira kamaro kizosho ora kuba kugira ubushuhe ndiburenge iyo degree imwe n'igice Celsius ko umuntu arabye arabona ko atakintu komeye abanyepolitike bariho cyane cyane bihungu by'ibihangange biri mu birungika imyuka mibi cyane igirami bidukikije nta gushaka umuntu arabye sinzi uko umwe mubibona kwa politike kugira hagira iki ko
ugushaka kwa politike uri kurabiraba bose mengo babitana ko cyane cyane ibihugu bisanzwe biri mu birungika ibyuka bitera ihindagurika ry'ibihe. Uravye nk'igihugu cy'Ubushinwa, igihugu cy'Ubushinwa cyafashe ya mbere n'icyo igihugu gikomeye cyane kirungika ivyuka byinshi mu kirere. Ukaraba igihugu cy'Urusiya, icyo gihugu cy'Urusiya nacyo nyene ni cyarungitse umuprezida wacu ngo agiserukire. Ukaraba ingene igihugu cy'Ubuhindi nacyo kimaze kuba igihugu cya kane cyangwa cya gatanu mu bihugu birungika ivyuka byinshi. Ugasanga mu premier ministre wabo Modi yavuze yuko bibaza yuko bazogabanya ivyuka mu bihumbi 2030 mbere bakagerageza kubiheza cyane mu bihumbi 2070. Mbega abo bataje mubabona gute, abandi bose babona gute? Ntona yuko umengo anugushaka kwiyompora mu byategerezwa kuba biri biraba canke uravye muri wenyene nawe ivyo yavuze canke ivyo yiyumvira ko ibuhindi buzokora aho ucubona yuko nawe nyene umengo no gutega imisi n'umwe ariko arakora ikijanye n'icokogwa kugira ngo batangure kubifatira ingamba zikomeye cyane
muri make mu kurangiza ku bwanyu hari kizere mufise ko hari kizokogwa canke mubona imvugo zizobandanya uko mu gihe izo ngaruka zizobandanya gutekeza inganda no kugeramira abantu bose baba kuri isi na cyane cyane ibigo ni mu nzu y'amajambere nka Afrika
ikizere cyonyine ndagifise ku rwaruka urwaruka ruriko rurabona yuko isi geramiwe urwaruka ruriko rurafata ya mbere kugira ngo rutere intambwe urwaruka mu myaka 20 nirwo ruzoba rukuze kandi nirwo ruzoba rufise mu minwe iyi si nibaza yuko nko mu myaka 20 ariho tuzotangura kubona ingene vya politike bihinduka bija mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe
murakoze professeur turabashimiye
murakoze namwe Fidele ku mijambo
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no mwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 11 1983 President Ronald Reagan yabaye umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa mbere na mbere wavugiye ijambo imbere y'inteko ishinga amategeko y'Ubuyapani nyuma y'intambara yari yarabushenye. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Umubano mwiza uri hagati y'Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabanjirijwe n'intambara mbi ibihugu byombi byarwanye. Yatangiye ite, yarangiye ite? Mu gitondo cyo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 12 1941, Abayapani bagabye igitero gitunguranye ku cyambu cya gisirikari cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Pearl Harbor mu birwa bya Hawaii hagati mu nyanja ya Pasifika, ni nko ku birometero 4,000 uvuye mu mujyi wa Los Angeles uri mu burengerazuba bwa Amerika. Nkuko tubisanga ku rubuga rw'ububiko bw'inyandiko za guverinoma ya Amerika, igitero cyahitanye kinakomerekeramo Abanyamerika 3,435. Cyashenye cyangwa cyangiza indege za gisirikari 188 n'amato y'intambara 15. Naho ku ruhande rw'Abayapani, abapfuye n'abakomeretse ntibageze no ku 100. Batakaje indege z'intambara 29 n'utwoganyanja duto duto 5. Amerika yarahababariye cyane. Bukeye bwaho mu ijambo yagejeje ku benegihugu arivugira imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi iteranye, President Franklin Delano Roosevelt yisiri ya tariki y'igitero umunsi w'umuvumo, le jour de l'infamie mu gifaransa, the day of infamy mu cyongereza. Iki gitero cyatumye Amerika yinjira ku mugaragaro mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ibihugu byombi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero n'Ubuyapani, byarwanye intambara ikaze cyane kugera mu 1945 ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashe intwaro za kirimbuzi bombe atomique mu gifaransa za mbere na mbere n'iza nyuma mu mateka kugeza ubu ku kindi gihugu. Ku itariki ya gatandatu y'ukwa munani 1945 igisasu kirimbuzi cya mbere cyaguye ku mujyi wa Hiroshima. Ako kanya mu kanya gato cyane cyahitanye abantu 80,000 nk'uko tubisoma ku rubuga history.com rwazobereye mu by'amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hashize iminsi itatu ku itariki ya 9 y'ukwa munani 1945 bomba atomike ya kabiri yaguye ku mujyi wa Nagasaki ihitana abantu bagera ku 40,000 ako kanya. Ubwo kandi indege z'intambara za Amerika zari zimaze igihe zirasa ku Buyapani urubura rw'ibisasu bisanzwe. Byose byasenyaguye Ubuyapani ku buryo butangaje. Abahanga mu by'amateka ariko bemeza ko bomba atomiki za Hiroshima na Nagasaki arizo zatumye Ubuyapani bushyira intwaro hasi bwemera ko butsinzwe nta yandi mananiza. Nyuma y'intambara, perezida wa mbere na mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wagiye gusura Ubuyapani ku mugaragaro ni Gerald Ford mu kwezi kwa 11 1974. Abakuru b'igihugu bamukurikiye ku butegetsi barindwi Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama na Donald Trump nabo bose basuye Ubuyapani mu rwego rw'umubano wihariye w'ibihugu byombi bamwe ndetse inshuro zirenze imwe. Utarajyayo ni President Joe Biden. Ijwi rya Amerika. Ronald Reagan yabaye rero perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa gatatu wasuye Ubuyapani ku mugaragaro mu 1983. Nibwo rero yabaye uwa mbere wavugiye ijambo imbere y'inteko ishinga amategeko y'Ubuyapani imitwe yombi iteranye ku itariki ya 11 y'ukwa 11 1983 igisekuruza kimwe nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika isenyaguye Ubuyapani mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Mu ijambo rye, Perezida Reagan yaravuze ati niyumvisha neza ishyano ry'ihungabana n'ububabare. Mu gihe maze ku isi habaye intambara enye. Simvuga rero nka perezida gusa, ahubwo ndavuga nanone nk'umugabo ufite urugo, se w'abana na sekuru w'abandi. Inzozi zacu nuko intwaro za kirimbuzi zicika burundu ku isi. Abashinga amateka b'Ubuyapani bamuhaye amashyi menshi menshi cyane nk'uko tubisoma ku rubuga rw'ibinyamakuru bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka Politico cyangwa New York Times. Gusa rero ntaho intwaro za kirimbuzi zirajya, ahubwo ibihugu bitazifite nabyo bishaka kuzigira. Urugero ni amakimbirane muhora mwumva mu makuru kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika hagati ya Irani n'ibihugu by'ibihangange. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cyuyu munsi nta gihumurije, mbashimiye rwose ko mwagiteza amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yakitugezaho. Adresse ni radio yacu @gmail.com cyangwa se Facebook VOA radio yacu. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi wa mwahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Juti mwese mwakurikiranye ibi biganiro byaka kanya haniho bigarukiye. Mugire umunsi mwiza, umunsi wa mahoro n'amahirwe. Mubandanya kumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.